Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Iteka ni ryanye nshuti namwe bagenzi b'ikiganiro yaga. Ikiganiro yaga mu gukirtanira ku mbuga nkurukana bumenyi wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info no ku mbuga zacu nkoranyambaga harimo Facebook, Twitter na SoundCloud. Ikiganiro mushobora kukironkwa bifashijwe igitega cya WhatsApp guteranya amajana 243 81 2771 50. Kaze mu kiganiro cyacu kigira 41 ikiganiro mugiye gushyikirizwa na jewe Munezero Yves mu Rusenda. Mujyaoni igitaye impunzi ku isi hase byatanguye urugamba rwo kugwanya ubusuma bwibonekeza igihe ariko haratangwa ifashanyo ku mpunzi z'abarundi hakoreshejwe uburyo bwa GDT Global Distribution Tool. Impunzi yose izoronswa ifashanyo ari ukwikojeje urutoki ku mashini bimenyekane ko ariyo by'ukuri yaje guhimbwa. Hasere itangaza ubwo buryo yamenyesheje kwigenekerezo rya 26 ruhuma ko ubwo buryo buzotangurana n'igahugwa ry'amafaranga yo gusuma y'ukwezi kwa kabiri guheze igahugwa ryimirije gutangura muri ino ndwi. Impunzi z'abarundi zirorereye kwirabira kigwa mu ngiro ry'ubwo buryo. Crede RFI yo mu kambi ya Rusenda yarahaye imfashanyo y'ibikoresho by'ishure abanyeshuri bo ku mashuri yisumbuye ya Sibatwa na Reflexion bahurikiye muri club y'Igifaransa yashinzwe n'iryo shirahamwe. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ishure hamwe n'ibikoresho byo mu biro. Ibi byose ni mu ntumbero yo gutsimbataza ururimi rw'Igifaransa kuri ayo mashuri abiri yiga ku banyeshuri benshi muri ako karere. Inkuru irambuye na Samuel Niyukuri yimenyereza mu ruganda yaga.
Ibyo bikoresho byari bigizwe n'amakaye, amakaramu, ikaramu z'ibiti n'ibindi hamwe n'ibikoresho byo mu biro byaho amashuri abo banyeshuri biga. Abanyeshuri baho ibyo bikoresho akaba ari abanyeshuri bahurikiye muri Crebe y'Igifaransa yashinzwe na Crebe y'Iradio Mpuzamakungu RFI mu ntumbero yo gutsimbataza ururimi rw'Igifaransa mu mashuri yisumbuye. Abaronkeje ibyo bikoresho barakenguruka iyo mfashanyo bakanatera ka mu Crebe RFI kubafashisha n'ibindi bikoresho nk'ibitabo by'abigisha bibuze kuri ayo mashuri nk'uko byamenyeshejwe n'umushinganaye Maria Caroni Ninahazu arongoye igisata cy'indero imico kama n'ibidukikije muri Crebe RFI mikambi ya Rusenda. Ayo mashuri abiri Sibatwa na Reflexion yatowe mu yandi muri kanto ya Rusenda kuko ariyo afise abanyeshuri benshi muri kanto ya Rusenda. Mu Rusenda Samuel Niyukuri kubwo uruganda yaga.
Inyuruzwa ry'abana riravugwa muri ino minsi mu gace ka Sange mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko nyuma y'inyuruzwa ry'akana k'agahungu k'imyaka 4 mu ndwi zibiri ziheze ko muri karitsiye Kibogoye kuri uno wa 2028 ruhuma 2020 hanyurujwe abana babiri b'amahasa bafise imyaka 6 bukuru Nzezi na Butoto Ngezi banyurujwe n'abagabo babiri bari ku moto. Ababivye uno munsi basaba umuryango w'utwo twana dola 2000 kugira ngo abo bana basubizwe. Ni inkuru ya Jafari ya Dunia asubirwamo mu Kirundi na Pacifique Munezero.
Abana babiri b'amahasa barabuzwe irengero kuri uno wa gatanu heze igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri uno mwaka kw'ibarabara rya Mambo Mapya muri quartier Kinanira mu gace ka Sange muri territoire Uvira. Ayo mahasa bakaba ari abahungu b'imyaka 5 nk'uko ababyeyi babo babitumenyesha. Ijanwa ryabo rikaba ryakozwe n'abantu bari ku moto aho ababyeyi babo bari mu murima. Abo bana bazwi ku mazina ya Bukuru Ngenzi na Butoto Ngenzi bakaba banyurujwe mu masaha y'9 z'umurango aho bariko bakinira hafi y'imuhira n'abandi bana. Ababyeyi baranamenyesha ko abo bantu bahaye amahera abana bariko bakinana bagaca baja kugura imbombo. Abo bana bamaze gutora amahera niho abo bantu baronkeye akaryo ko kujana ayo mahasa. Abo bagizi ba nabi barungitse ubutumwa babucishije kuri telefone bategeka ababyeyi babo bana ko bategerezwa gutanga 2000 by'idolari ry'Abanyamerika. Ababyeyi nabo bamenyesheje abagizi ba nabi ko atanijana ry'amakongomani bafise bakanabamenyesha ko bojana abo bana iyo bashaka. Mwamenya ko ubwo bugizi bwa nabi bwo kunyuruza abana bumaze iminsi bwibonekeza muri ako gace aho haheze indwi zibiri umwana w'umuhungu yarabuzwe irengero bakanabamenyesha akaba bamukuye kwibarabaraja ya mataba mu gace ka Musenyi mu micungararo ya Sange n'abantu bari kwipikipiki uwo mwana akaba yatowe mu gisagara ca Uvira iruhande ya Tanganyika
tugumye mu kiyaya ca Rusizi dusimbire mu Ruhunge ibikorwa by'amashuri mato mato nayisumbuye yo mu Ruhunge byarahungabanye kwigenekerezo rya 27 Ruhuma biturutse ku matati ari hagati y'abanyaruvunge n'abanyakamanyora ayo matati akaba yavyawe n'inyuruzwa ry'umuyobozi w'ishure rikuru rya Ruvunge ryitwa Institi Umoja kwigenekerezo rya 25 Ruhuma inkuru yawe ndejewe asubirwamo mu Kirundi na Emmanuel Ntirampiba
ico cuka catanguye kuva ku munsi wa kabiri uheze itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri aho umurongozi w'ishure rikuru rya Umoja ya Ruvungi yafatwa nabi n'imisore ikamuterura imujana kuri paruwasi y'abagatolika ya Ruvungi bamwagiriza ikoresha nabi y'umutungo w'ishure iyo nyifato yatumye haba icuka kibi aho asanzwe aba mu Kamanyora igisagara kibanyi ca Ruvungi bakavuga ko bamwanse kubera ivangura ryaho aturuka mu kwihora imisore y'Kamanyoro ikaba yahavuye yitwara nabi imbere y'abarezi canke abigisha bava mu Ruvungi muri ico gihe ishengero rya Katolika paruwasi y'Ruvungi ikaba yafashe ingingo yo guhagarika akazi mu kiringo c'iminsi 3 kuva kuwa 27 gushika ku 29 z'ukwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kwiyamiriza abivanga mu bikorwa by'amashure bakanifatira mu izosi abarongozi b'amashure yabo makuru
mu gihe isi iriko iritegurira guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi kwigenekerezo rya 8 Ntwarane uno mwaka abakenyezi b'abarundikazi bo mu ikambi ya Rusenda bariko baritegurira buke buke uyu munsi mukuru aha abakenyezi twabasanze bariko barategura inambo bazoshina kuri iryo yemekerezo bongoreye yaga kuno munsi ushitse bari mu mayira abiri kuko batabona ingene bagiye kubaho kugabanuka kwifashanya ryatangajwe kuva muri kuno kwezi kwa Ntwarane aba bakenyezi bagasaba bagenzi babo batuvuge uko bifise kubiyumvira ko kuri uno munsi
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'ugwaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi gwaruka gw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago no mubano mwiza ku maradio 10 yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange ikiriba ni Radio Kiliba Undes. Uvira ni Radio Message du Peuple, Radio Ngoma ya Amani y'Irusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Turangirize kuri ino nkuru ivunaguye impunzi zitanu zo mu site ya Murungwe nizo zimaze gufatwa n'ikiza cya kolera kuva ku igenekerezo rya 17 Ruhuma uno mwaka nkuko amakuru ava muri iyo site abivuga ibura ry'amazi meza n'utuzu twa sugumwe iyo ntandaro y'ico kiza impunzi zo muri iyo site ziterakamo ishira amwe adesi kubaronsa amazi meza hamwe n'utuzu twa sugumwe nino ngaha nshuti namwe bagenzi turangirije amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye yakoze Hassan Shabani yafashije yabategurira Emmanuel Ntirampeba niwe yarayahagarariye nanje Munezero Ivete nayabashikirije mbifurije amahoro n'amahonda naho ubutaha murakoze.